Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho ku rubuga rwa internet turi kuri w3 radio yacu voa.com. Ikaze mu makuru yacu y'akakanya, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma mfatanyije na bagenzi banjye hirya no hino mu birorero bikikije Washington DC. Mu Burundi, ikibazo cyo kuyobora igihugu mu gihe cy'inziba cyuho nicyo gihangayikishije abanyamategeko ndetse n'abanyapolitike nyuma y'urupfu rwa Perezida Petero Nkurunziza. Niki kihutirwa?
Twebwe twashikirije sentare ko umukuru w'igihugu atakiriho kubera yasandaje. Amariyo ni sentare ijya kuraba ibizokurikira irabye n'ibihe tugezemo. Twebwe nicyo twashikirije nta kindi.
Uwo ni Gaston Sindimo, Vice Perezida wa mbere w'Uburundi, wayoboye inama idasanzwe ya guverinoma y'Uburundi uyu munsi. Irambuye ni mukanya. Naho Korea ya Ruguru yakangishije Amerika kuzivanga mu matora yayo uyu mwaka. Aya makuru n'ayandi ni mukanya, tugumane. Reka ariko tubanze tubabwire amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ikigo cya Afurika gishinzwe kurwanya gukumira indwara Afurika CDC kirasaba Tanzania kugaragaza amakuru yayo ku cyorezo cya virusi ya corona. Thomas Kamilindi aratubwira iby'iyo nkuru.
Leta ya Tanzania ivuga ko abantu banduye virusi ya corona muri iki gihugu ari 509. Abanyapolitiki batavuga rumwe na guverinoma ya Tanzania bo bemeza ko abayirwaye ari ibihumbi n'ibihumbi. President John Magufuli we ku giti cye ahamya ko batsinze icyorezo cya virusi ya corona ku bubasha bw'Imana nk'uko abivuga. Umuyobozi wa Africa CDC John Nkengasong yatangaje uyu munsi ko Tanzania ikwiye gushyira ahabona imibare nyayo y'abantu bakozweho na COVID-19, ati nubwo bwose Perezida Magufuli avuga ko barangije kuyihasha. Dr. Kengasong asobanura ko Tanzania itarongera gutanga bene aya makuru kuri virusi ya corona kuva mu kwezi kwa kane gushize. Afrika CDC ifite icyicaro gikuru mu muryango wa Afurika yunze ubumwe ya Addis Ababa muri Ethiopia.
Urakoze Thomas, tujye mu burengerazuba bw'Afurika. Abantu b'intagondwa bagabye igitero ku kirindiro cy'abasirikare ba Cote d'Ivoire bicamo abantu babiri. N'ubundi Thomas urakomeza.
Igitero cyabaye mu ijoro ryakeye ku mupaka wa Cote d'Ivoire na Burkina Faso ahitwa Kafolo mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Cote d'Ivoire. Uretse abasirikari 10 bakiguyemo, abandi benshi bakomeretse, ariko igisirikare cya Cote d'Ivoire ntikiratangaza umubare wabo. Iki gitero ni icya mbere kibereye ku butaka bwa Cote d'Ivoire kuva ku cyahitanye abantu 19 mu mwaka w'ibihumbi 2016 mu mujyi wa Gahombasam ku nkengero z'inyanja ya Atlantika. Mu mpera z'ukwezi kwa gatanu gushize, ingabo za Cote d'Ivoire n'iza Burkina Faso bwa mbere na mbere mu mateka yabo bafatanije bari bagabye ibitero ku ntagondwa muri kariya karere ka Kafolo. Icyo gihe batangaje ko bishe intagondwa 8, bata muri yombi abandi 38, basenya n'ikigo intagondwa zitorezagamo, bafata n'ibikoresho byabo byinshi birimo intwaro, amasasu na telefoni zigendanwa. Ariko ntibavuze niba nabo barapfushije abasirikari muri iyi mirwano. Igisi kivuga ko kimaze umwaka kigenzura intagondwa ziva muri Burkina Faso zikaza guhungira mu mashyamba yo mu karere k'umupaka w'ibihugu byombi. Kuva mu 2015, ingabo za Burkina Faso zihora zirwana n'intagondwa, intambara imaze guhitana abantu barenga 900. Usibye Burkina Faso na Cote d'Ivoire n'abaturanyi babo ba Mali na Niger nabo bafite intambara z'intagondwa, intambara zimaze kugwamo abantu barenga 3,000 kuva mu mwaka ushize w'2019.
Urakoze Thomas. Korea ya Ruguru irakangisha Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuzivanga mu matora yayo ya perezida muri uyu mwaka. Eugenie Mukankusi nibyo tubwira.
Korea ya Ruguru ivuga ko niba Amerika ishaka ko itora ryayo rya perezida rizagenda neza, yagombye gufunga umunwa ku birebana n'umubano hagati ya za Korea ugenda urushaho kuba nabi. Itangazo rya Korea ya Ruguru rije mu gihe umwuka mubi wiyongera hagati y'icyo gihugu na Korea y'Epfo. Mu ntangiriro z'iki cyumweru, Korea ya Ruguru yavuze ko izakuraho uburyo bwose bw'ibiganiro hagati ya za Korea zombi. Departement ya Leta muri Amerika yavuze ko itishimiye icyo cyemezo cya Korea ya Ruguru. Kuri iki gihugu cyo ibi byari ukwivanga bitemewe. Mu kwihimura, Korea Ruguru yavuze ko Amerika ishobora kuzabona ikintu gisharira cyangwa se cyorosora umusatsi ku mutwe gishobora kuzahungabanya itora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Korea Ruguru ntiyagombye kugira ikintu kinini ikora mu matora ya Amerika. Nyamara Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yaburiye Korea Ruguru ayibwira kutazagira igikorwa na kimwe gikomeye ikora cyo gushotorana mu bihe by'amatora. Umuyobozi wa Korea Ruguru Kim Jong-un mu kwezi kwa mbere yavuze ko isi mu gihe gito ishobora kuzabona icyo yise intwaro nshya ikomeye, byumvikanisha ko ashobora kuzohereza misile igera kure. Ibiganiro ku ntwaro nikleyeri byarahagaze kuva mu ntangiriro z'umwaka ushize ubwo Trump na Kim Jong-un bananirwaga kugera ku masezerano mu nama yabereye muri Vietnam.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mujye no ku rubuga rwa internet waeshatu radio yacu voa.com mukurikire aya makuru. Amakuru yacu yo mu karere tuyahere mu Burundi, aho inama y'abaminisitiri yateranye kuri uyu wa kane gusuzuma iby'ubuyobozi bw'igihugu nyuma y'urupfu rwa Perezida Petero Nkurunziza. Iyo nama yari iyobowe na Vice Perezida wa mbere Gaston Sindimo. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije amaze kuvugana nawe amubaza icyo bemeje n'ibyo bazashyira mu bikorwa mu minsi ya vuba.
Nk'uko musanzwe mubizi, igihe umukuru w'igihugu asandaje inama y'abashikiranganji irakorana irongowe n'icegera cy'umukuru w'igihugu, abanashikiranganji bose bari kumwe bagaca bandika ikete bandikira sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro bamumenyesha yuko ikibazo cy'umukuru w'igihugu atawukirimwo kubera yasandaje. Icyo rero niyo mubwirwa rero twagize uno munsi.
Inyishu muyiteze nka ryari?
Twebwe rumba twebwe turashikiriza sentare, twebwe ntitamika ijambo sentare, nibaza ko sentare ikibibona izoca iduha inyishu.
Ariko muri iki gihe n'ibihe bidasanzwe cyane rwose, kuko nk'uko mubivuze igihe umukuru w'igihugu atahari sentare ijejwe ibwiriza shingiro ishobora guteka ko umukuru w'inama nshingamateka ashigwa muri ayo mabanga mu kurinda ko atunganya amatora. Ariko ikidasanzwe ni uko muri iki gihe hari umutegetsi w'umunyapolitiki yatowe ngo azorongore igihugu kuva mu kwezi k'umunani, aho hazaba ari tariki 20. Ivyo bintu byo mwabivuze kwiki?
Twebwe nacyo twabivuze ko kininiya, kuko twebwe turi sentare, twebwe twashikirije sentare ko umukuru w'igihugu atakiriho kubera yasandaje. Hama rero niyo sentare iza kuraba ibizokurikira ngavye n'ibihe tugezemo. Twebwe nicyo twashikirije nta kindi.
Muri iki gihe ibwirizwa shingiro rigenga Burundi n'irihe, nirishasha canke n'irya kera?
Ubwa mbere twakubwiye yuko twafashe ingingo y'ijana 21 y'ibwirizwa shingiro rishasha, mugabo urasanzwe uzi ko hari ibwirizwa ritwahorana muri icyo bita ingingo mperekeza cyangwa disposition transitoire, ingingo y'amajana 288. Kuko uno munsi uvuze ngo icyegera cy'umukuru w'igihugu, kandi uno munsi ufite icyegera cy'umukuru w'igihugu bibiri, nicyo bituma tuca tujya muri iyo ngingo y'amajana 288, aho ivuga icyegera cya mbere n'icyegera cya kabiri bafatanyije hamwe na leta yose bakagira urwandiko bari kumwe. Ibyo rero nibyo twakoze twisunze ayo mategeko agenga ibwirizwa shingiro ry'u Burundi.
Muri iki gihe umuntu ajejwe igihugu cy'u Burundi muri iki gihe ni nkande?
Uno munsi turufise gushikaho sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro itubwira uko tubigenza. Gushika uno munsi igihugu y'abashikiranganji n'amashikiranganji yose dufatikanije gushikaho sentare y'ubuyobozi shingiro itubwira ibindi dukora.
Nkuko mubizi muri iki gihe haravugwa amakuru atandukanye cyane cyane ku byerekeye urupfu rwa nyakwigendera Perezida wa Burundi Pierre Nkurunziza. Hari amakuru atangazwa mu nyamakuru bitandukanye asa na yavuga ko urupfu rwiwe rutatewe n'indwara y'umutima. Hari amakuru mwamufise atandukanye nayo?
Twebwe bwa mbere twarabuze turabo dukunda yabo rero bariko batwishisha iminihiro nibareke tumarikize n'iteka ata gutangatana kw'imikomo. Ibyabaye byarabaye nta kigaruka.
Ikibazo cy'umutekano cifashe gute muri iki gihe mu Burundi?
Mu gihugu cyose umutekano yuko yatekanye ku mbibe zacu zose mu gihugu hagati, tugasaba yuko Abarundi kujya yasi yatwigishije gukundana, ahubwo tubana gukundana gusumba kugira ngo niyo tuba duteye iteka uwo nyine twarayitubuze.
urupfu rwa nyakwigendera Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza rwashitse icaduka kandi rusa rwaciye intege abarundi batari bake akajambo mubwira abarundi muri rusange naka
ubu tumaze kwivuga nuko twohumuriza umuryango wabuze tugahumuriza abarundi bose tukabwira abarundi yuko ahubwo bokomeza ubumwe bokomeza inyigisho twigishije zo gukunda igihugu yokomeza urukundo mu barundi bose kuko twibuka yuko inama ya nyuma yaduhezagiye atubwira ati nitugire iherezo ryiza tugasaba yuko n'abarundi bose bokundana kugira ngo bagire iherezo ryiza cyane cyane dufatanye mu nda uno munsi biragaragara yuko abarundi bamaze kurengera ibintu byinshi ubudasa bwabo ku buryo abarundi uno munsi biyumva ko ari abarundi kandi bifuza ko duteza imbere igihugu cyacu Burundi rero nibatekane aho bari leta iriho kandi murazi neza yuko leta ikunda bene gihugu tuzokugira ishoboka byose kugira ngo abarundi batekane atangorane tumusezere tusezere umubyeyi wacu dusezere mukuru w'igihugu cyacu mwitekane tekane atagire inkomanzi
vice perezida wa mbere w'u Burundi murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio Ijwi ry'Amerika cyane cyane ku byerekeye ibintu bihambaye bikorera kugwa muri iki gihe u Burundi bwose bwunamiye nyakwigendera Pierre Nkurunziza yahoze arongoye u Burundi mwakoze cyane
Gaston Sindimwo vice perezida wa mbere w'u Burundi mu kiganiro na mugenzi wacu Frederic Nkundikije
banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abakumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
tujye mu Rwanda aho bamwe mu rubyiruko bakora ku cyambu cya Rubavu ku kiyaga cya Kivu binubira koperative ihakorera ibategeka kugabana ayo bakoreye buri munsi babibona nko kubanyunyuza kuko ntacyo koperative ibafasha Claude Ganza munyamagana nibyo atubwira
uvuga ngo hari abantu basa n'abahagarariye kino cyambu abantu bagihagarariye baraza niba simati yo murire igiceri cya 50 tukagabana kabiri yabo bakajyana kandi batanakoze tugafata yandi yo batugeneye no kuvuga niba ari 2020 baduhereza 10 bakajyana 10 ariko batavunitse ariko
n'umwe mu rubyiruko rw'abakarani bapakira bakanapakurura sima n'indi mizigo ku kiyaga cya Kivu mu karere ka Rubavu mu murenge wa Nyamyumba hazwi nka Braseri hafi neza y'urwengero rwa Bralirwa bavuga ko hari abasa n'abigaruriye iki cyambu ku buryo kugikoreraho bigusaba kwemera kujya ugabana nabayo wakoreye utabyemera bakakwirukana uko niko babigarukaho
badukoresha ndakintu bakoze none twebwe nimba dukoreye 100,000 bicaye harishye bakajyana 50,000 natwe tukajyana 50,000 ndacyo bakoze kandi ndasima bashoboye guheka baradukoroneje
ari nk'umuntu hano bayitwa muyoboke muni uvuze hano guke wavuga gatoya ahita avuga ati ndagufungisha nuvuga hano ni basima twikorera 50,000 yumva yuko twagabana kabiri kandi ntacyo yakoze yibereye iwe yicariye akitwaza ngo twe twashinze koperative
urebye mwabo bantu bitwa bashefu besi ndamuke nubarimo turabaruhira
yego ko umuntu ufite amafaranga ni uzaba nk'uru Rwanda cyangwa utayafite we azajya hazaherera kandi ni hano twakuriye aha nahageze mfite imyaka irindwi
aba bakarani bavuga ko hari koperative yitwa Kodia ari ishinzwe imirimo yo gupakira no gupakurura cyangwa komora imizigo kuri iki cyambu itorohereza abashaka kuyinjiramo ngo babe abanyamuryango ahubwo igashaka guhora ibakoresha nk'abanyabiraka batazigira bagira uburenganzira kuri koperative
abantu bashinze amakoperative barashaje ntabwo bagikora ujya kubona umuntu yiriwe mu rugo ngo barakora ahantu bamuhembe
bako kwinjiramo ntabwo tubyanze kuki ntakora niba uruko nkoze bakazajya bayankata boro buhoro iyo koperative yabo nkayijyamo wowe uyikoresi murafata venisenge koperative ifate venisenge yakuye 25 bafata ntabwo giye kigira ngo uvuge nibura bona ko mwakorashize mwagoye na bitanu gire cyumara nayo bagwerere bemeye akavuga bati mujye mukora tuyabakate boro buhoro makamumaye abanyamujyango twabyemera ako ntago bapfa kubyemera
nka bafite amakarita bo ntago bayabakata
na muntu ufite keta no ikorera sima numwe na abano ku ruhande bazikorera ufite keta yambaye tise yamenyambaye na cungo nyine no hari abajyamye bari wawo ubwo guca akazi kabonetse hano twakora twamara gukora bakagira gute bakaza bagahembe
uru rubyiruko rushavuzwa no kubona rukoresha imbaraga nyinshi ari ku musaruro gakomeza kubiyanga rukifuza ko rwahabwa uburenganzira bwo kwinjira muri koperative kanabafasha kwizigamira
ubwo tugababwira ati none twebwe ko turi abakozi banyu tukabadura n'impanuka hari igihe umukozi agwa mu kiraro ubwo ugahitutaha ukagenda ukarwarira mu rugo nta muntu wo kugukurikirana ngo amenye ngo aragwa n'agafuka igikoma kandi hari abashefu aba hari bahembwa bicaye ubwo rero nkatwe tuba dushaka mutuvuganire natwe badushyira muri ayo makoperative tugira ahantu tubarizwa ng'abakozi babo iyo umuntu avunikiye ahantu bahita bamwihakana ngo ntabwo ari umukozi wabo
ikintu twakwifuza ni uko mwatugirira ubuvugizi tukajya dukora natwe tukagera ku iterambere ng'abandi
mwatuvugira rero tukamenyana duhereye
ubuyobozi bw'iyi koperative kodi yabo muri imizigo bashinja kubanyunyuza imitsi bwo buvuga ko ntawe bwangiye kuyinjiramo ahubwo ko aba bakarani banga gutanga imigabane isabwa
muziko amashyirahamwe ashora ufite ibyangombwa byo gusora
nk'ingatwe pakurura kugura ibiraro
biratureba gusora turasora ibyangombwa birahari twewe kusi bajyanye bose bakajyana twashiki mushyira hamwe
abona abanyamuryango banyu
hariya na ba kusi banyabiraka ariko buno bagiye bashyira bajye mushyira hamwe bariyangira kujya mushyira hamwe babona amafaranga make
kubera iki babyanze
harabyanze ushake bwa
ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga ko bugiye gukurikirana iki kibazo kigashakirwa umuti byihuse buvuga ko kwitabira umurimo nk'imwe mu nzira zo kwivana mu bukene ari by'abaturage b'aka karere bakangurirwa bityo ko iki cyiciro cy'urubyiruko kimwe n'ibindi byose kitatereranwa mu gihe bashaka kwiteza imbere
ibi bintu byose dukora ibi bintu byose twagezeho nibo tubikesha nibo badufasha kubigeraho aha rero n'ibikorwa byose na gahunda zose tuba dufite nibo tuba tugamije ndetse ni naho biva
Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda kubwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Turabasuhuje bakunzi banywanye Ijwi ry'Amerika. Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Natugezeho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira: akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ese itegeko nshinga rishya ririhagije ku buryo ryakoreshwa mu gukemura ikibazo kirebana no gusimburanya kwigendera Perezida Pierre Nkurunziza? Mugenzi wacu Edi Rwema yabibajije Maître Janvier Bigirimana, umuhanga mu by'amategeko. Yanamubaje niba hari amategeko ahari ashobora kugongana muri iki gihe.
Cya mbere, ibwirizwa shingiro ry'u Burundi dufise ryo mu 2018 ubwaryo ntigikwije kugira ngo umuntu ashobore kuraba amategeko yo kurikizwa mu bijanye no gusubiriza Nkurunziza. Kuko dusanzwe dufise irindi bwirizwa ryabayeho mu 2005 ari naryo ryisunzwe mu gushyiraho inzego z'igihugu zihari kuva mu 2015 bisigura yuko umuntu akaraba amategeko yo kurikizwa ategezwa kuraba ibwirizwa rya 2005 ryashyizeho inzego zihari no munsi kuko ziheruka gutorwa ntizari bwashobore kujaho hamakaraba ni bwirizwa rya 2018 kuko iryo bwirizwa naryo kuva ritowe kuva umukuru w'igihugu arishyize ko umukono baciye bavuga yuko rigiye mu ngiro. Icyo nicyo kibazo cya mbere gihari ngira dusanga mu Burundi no munsi dufise amabwirizwa shingiro abiri yose afise inguvu yose agikora. Ikindi kibazo kigira kabiri dufise gihambaye ni uko dusanga ibwirizwa shingiro ryaba ryo mu 2005 ryaba ryo mu 2018 nta na rimwe ryategekanije igikorwa y'umukuru w'igihugu yitabye Imana hari ubundi mukuru w'igihugu yaragiye kumusubira yamaze gutorwa. Ibyo rero nta ngorane n'ibiheza ngo bitere kuko ibwirizwa shingiro nyene cyane aho tugaza kwa cakoreshwa ibwirizwa shingiro rishasha rya 2018 mu ngingo y'amajana 234 riraha uburenganzira sentare yohereza ibwirizwa shingiro y'ugusoma ibyo bita mu gifaransa interpretation igahinsiguro ibwirizwa shingiro mu gihe hari ingingo zidatomoye mu gari ibintu bitategekanijwe iyo sentare yohereza ibwirizwa shingiro niyo iheza ikavuga umutubereye muri ico gihe twibaza yuko ababa batwara mu bya politiki aribo baheza bakavugana ikibereye gukorwa mugabo ku muntu atwara igihugu neza ubundi mwe n'ibyo bikorwa hatanguye kuja inama n'abanyepolitiki bose kugira ngo ntibije gutera induru tugarutse ku kijanye rero n'ibyo Mateuko avuga mu gihe umukuru w'igihugu yitabye Imana n'ingene bamusubiriza turafise ingingo y'ijana 21 yo mwibwirizwa shingiro rya 2018 isanzwe ivuga inzego ziheza zikagira ibyo zikoze mugabe ikibazo tuzotuca tugira izo nzego zivugwa muri iyo ngingo y'ibwirizwa shingiro rya 2018 ni inzego zitaraja mu ngiro zitaratangura amabanga yazo ni inzego zizotangura amabanga mu mezi agiye kuza najya tukiri mu matora kuko murazi yuko ariho n'amatora y'abakenguza amateka atarashobora kuba bisigura yuko ari kubera iyo mvo yuko tutararonka inzego zategekanijwe n'ibwirizwa shingiro rya 2018 tuca twikora ubwa mbere ku ngingo y'amajana 288 y'ibwirizwa shingiro ryo muri 2018 yemereza yuko kubijanye n'amategeko yoba agenga inzego zato muri 2015 abandanya kurikizwa mu gihe byo babikenewe yuko izo nzego zibandanya zikora
iyo ngingo uvuze icyo ushatse kuvuga nuko yaba iha uburenganzira perezida w'inteko ishinga amategeko ariwe Pascal Nyabenda kuba yabafashe uwo mwanya w'umukuru w'igihugu by'agateganyo ariko nanone ibyo bikazaba ari uko bimaze kwemezwa n'urukiko rurinda itegeko nshinga
iyo ngingo y'amajana 288 nivyo ivuga ariko ikiturungika ku ngingo y'ijana 21 yo mwibwirizwa shingiro rya 2005 ivuga yuko iyo umukuru w'igihugu atahari asubirizwa n'umukuru w'inama nshingamateka ni kuvuga muri iki gihe cya Pascal Nyabenda ariko hatangura kubaho ibyegera bibiri by'umukuru w'igihugu bisanzwe bihari uno munsi byifatikanije na leta biraheza bikandikira na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro kugira ngo yemeze ko umukuru w'igihugu atakiriho hama yongere ikigena umukuru w'inama nshingamateka kugira asubire umukuru w'igihugu yitabye Imana kuri ico rero cyatomoye baraheza bakavuga yuko umukuru w'igihugu mushasha asubire wapfuye atategura amatora mugabo je baho mpagaze mvuga nti amatora yari yamaze kuba ndivyumvikana ko ari amatora yoshaje gutunganya y'uwundi mukuru w'igihugu mu gihe uwundi mukuru w'igihugu yari yatoje nkibazani se ntari yubahiriza ibwirizwa shingiro igombye kuvuga neza iby'amategeko avuga igaca mu nzira y'amategeko byoba byiza ari uko umukuru w'inama nshingamateka Pascal Nyabenda aciye atwara muri iki kiringo cyane gisigaye kugira ngo ikiringo Petero Nkurunziza yatorewe kirangire maze umuperezida mushasha azoheze ace yimikwa kugira ngo ryari ryategekanijwe kintu nagomba gusigura kindi gihambaye hari abantu ndabonye bari kubaribaza ku mbuga nkukanabumenyi bibaza biyumvira yuko bidakenewe yuko hojaho umuperezida w'imfatakibanza arangiza ikiringo cya gisigaye ngo kuko ngo vyaba agiye gukora ngo ni gutegura amatora y'umusubira kandi uwo nawe yaratowe ico ni kimwe mu vyatezwa gukora ubundi umukuru w'igihugu ivyo akora sivyo vyo gutegura amatora yo gusubiriza uwo yapfuye arabandanya akora ayandi mabanga yose umukuru w'igihugu yatezwa ukora ikintu cyo nyina tarekuriwe ni guhindura guverinoma ubundi nk'amanama uburundi butegerezwa guserukirwamwo ingingo zose zatezwa gufatwa n'umukuru w'igihugu ibyo byose umukuru w'igihugu arabibandanya nibaza yo yuko ata batogira ibyo kwihuta shanje ngo basoba amategeko kutari ko ubundi nta kintu kibuza yuko umukuru w'igihugu nako ukwezi kumwe nayo bameza abiri yo haja kugira ngo atunganye imirimo yose iba yerekeye umukuru w'igihugu mu kurindira yuko watowe ikiringo ciwe gitangura kandi ibyo nivyo bizotuma atajamwo n'ubujagari mu bijanye n'ivy'ibiringo ariko kandi ivyo vyose kubera sentari yubahiriza ubwirizwa shingiro ifisemo uruhara runiniya nico cuko bogira bati twisunze turavye amategeko asigura rimwe ubwirizwa shingiro tubonye umukuru w'igihugu yatowe yocarahira nabyo nyine byo boshobora kubirongera wabasanga bakwegeyeko
kuri icyo ngicyo nyine wari uvuze ko urukiko rurinda itegeko nshinga ruzaterana hanyuma rwisunga amategeko rufate imyanzuro ibereye ariko ishingiye ku mategeko nanone wari uvuze ko hari abandi bantu bifuza ko umukuru w'igihugu watowe yahita arahizwa hanyuma akaba yategeka igihugu hari icyo byaba byishe mu mategeko arahijwe mbere yuko ikiringo cya Perezida Witabyimana cyari kitararangira neza
ugiye kubiraba nk'ikiringo cyari gisigaye kugira ngo Petero Nkurunziza arangize amabanga yiwe tubona icyo kiringo cyo herahezwa n'umukuru w'inama nshingamateka nk'uko bisanzwe byanditse mu ngingo y'ijana na 121 hanyuma uwo mukuru w'igihugu nawe mushasha akazosha yinjira mu kiringo ciwe mu gihe inzindi nzego batorewe urimo zizo bazatanguye gukora byotuma binasa neza mu gihe yorahira hariho umundi mukuru w'igihugu babisikanya murazi yuko naho bitanditswe mu mategeko naho bavuga yuko umukuru w'igihugu bwirizwa shingiro rishasha arahira imbere ya sentari yubahiriza ubwirizwa shingiro mu gihe mu 2005 ibyo bwirizwa ryavuga yuko arahira imbere ya sentari yubahiriza ubwirizwa shingiro be n'imbere y'inama nshingamateka na nkengu z'amateka zikoranye muri kino gihe nta kibuza yuko ashobora kurahira imbere ya sentari yubahiriza ubwirizwa shingiro mugabo ariko ndavuga nti ukuntu ibintu bisanzwe bikogwa biraba vyiza iyo umukuru w'igihugu abisikanije n'ubundi hariho umuhereza intahe mu kirundi ko tubivuga mu gihe bavuga bati niyinjire mu mabanga ubu nyene bizokorana no kumenya uwumuha ivyo bita mu gifaransa remise en reprise tukibaza yuko ikindi naco afise inzego batorewe rimwe haba urwego rw'abashinga amateka n'urw'abahanuzi b'amakomine nivyo ikiringo cy'umukuru w'igihugu ubu yacarongerejwe n'imyaka indwi mu gihe abumvanje mvuze ari imyaka itanu ariko muko batorewe urimwe byo babyiza batanguriye imirimo rimwe narya tuzi yuko hariho n'andi matora asigaye azokorwa mu kwezi kw'indwi ibyo byose byotuma ibyo gushyiraho inzego nshasha no kubisikanya n'izahora bitegurwa neza mu gihe bagiyeho umuperezida w'imfata kibanza abarabandanya iki kiringo cyari gisigaye cya Petero Nkurunziza
Maitre Janvier Bigirimana umuhanga mu by'amategeko nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanyu ha Radijwi rya Amerika kugira ngo uduhe ibisobanuro ku byo itegeko nshinga ry'u Burundi rivuga mu bijyanye no gusimbura umukuru w'igihugu utakiriho witabye Imana ndagushimiye cyane
ndabashimiye nanjye
arakoze mugenzi wacu Edi Rwema na Maitre Janvier Bigirimana baganiriye inshuti muduteza amatwi ndabashimira ko mwahisemejwe rya Amerika mbararikira gukurikirana amakuru yacu arambuye Samuel n'igice reka nshimire n'abagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru aho baherereye mu ngo zabo aya makuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije yegeranijwe na Fatou Alimas Karala yendi Jeffrey Mutagoma amahoro kuri mwese.